bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA mukaba n'abakunzi b'ikiganiro Humura Burundi kaze mu makuru aca muri ico kiganiro mukurikirana ku murongo wa kana mu benyi wa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BE. Aya makuru mushobora kandi gusaba kuyaronswa biciye ku murongo wa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 49 178 51 74 ubusakabiri mugaca muronswa ayo makuru munkundire duhere ku ngingo nkuru nkuru zigize amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri uyu wa gatandatu uruhuma n'umwaka w'2018. Petero Nkurunziza n'umushikiranganji we ubutungane ngo nta ntumbero bafise yo gutezurira abanyororo nyabuna ngo bariko barondera ibibanza byo gufungiramwo abazokwiyamiriza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Abasirikare b'u Burundi bari kugarukana amahoro mu bihugu bya Central Africa na Somalia, bamwe mu rwego rwa ONU MINUSCA abandi mu rwego rw'umwe bwa Afrika AMISOM baheniwe agaciro kabute kabo k'amezi ari hagati y'amezi 5 n'amezi 10 kuri bamwe bamwe. Abari mu rwego AMISOM baheruka agahembo kabo mu kwezi k'umunani, naye bari mu rwego MINUSCA agahembo kabo gaheruka kuboneka mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze w'2017. Abashinga amateka ba Tanzania basaba leta gufatira ingingo ruhasha impunzi zitoroka ziva mu makambi ziba zicumbikiwemo kuko bari mu batuma umutekano uhungabana. Saya gusa ko bateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi. Bumvise niyongere nje ngenda bashikize amakuru aca mu kiganiro ho muri Burundi fatikanije na Fabrice ndi mu rukundo mu buhinga bw'ibyuma twese hamwe tuti ni musangwe ikaze. Amakuru twateguriye tuyahere mu gisata cya politike. Ijambo Petero Nkurunziza yashikirije kuri uno wa mbere umunsi bari kubahimbaza imyaka 27 iheze hemejwe amasezerano y'Uburundi warimo ibinyegezwa byinshi n'imvugo mfobeko. Byongeye Petero Nkurunziza ngo areka kududurira ko intumbero yiwe yo kuguma ku butegetsi ubuzima bwe bwose agacasa n'ubutibirake ku bayoboke biwe. Uruganda rwa RPA rwabiciye irya nino nk'uko tubisomerwa na Janvier Ninahazwe.
Muri iryo jambo ryiwe Petero Nkurunziza ntiyigeze ahengeshanya guhayagiza intwaro ya cami. Ivyo ntaco byari bitwaye, ariko iryo hayagiza ryiwe ririmwo imvugo mfobeko no gusosereza ku bari ko baramwumviriza kugira ngo bibwire bo nyene ko Nkurunziza afise ubutwari n'ishaka nk'ivy'abami bagiye barakurikirana ku ngoma y'u Burundi. Ubikurikiranira hafi ntiyoreka kubona ko ahahamiye kurambira ku butegetsi ndetse ubuzima bwiwe bwose nk'abami kugira ngo acungere neza ko bariko baratahura ibyo ariko arashikiriza. Yikoze washaka ku rurimi rw'igiswahili ahamagarira abatimbo kuzihumurisha. Aha bamwe mu bahinga mu byo kwihweza ibintu n'ibindi bakabona ko muri ico gihe kabarakaryo yihaye ko gusubira kwiyumvira neza ibyo agira asubire gushikiriza ahawe umurindi n'uwo murisho w'ingoma canke naho kugira ngo yerekane ko ari mukaranga k'intwaro ya cami. Kubwa Petero Nkurunziza abavyeyi nibo nkwezi z'amarere kwitosekara ry'ubumwe bw'abarundi ivyatumye haba indyane zifatiye ku moko. Nimba atabigira nkana mu gufatira mu kivunga Nkurunziza abyagiriza abavyeyi bamwe bamwe canke abategetsi bamwe bamwe adashaka kudoma ku rutoke na cane cane abaje inyuma y'intwaro ya cami. Iyo ikaba iyindi mvugo mfobeko tukiraho nyene. Nimba yashatse kwereka baraho kwazi gucirya nino mu gukoresha imigani ntiyamenye ko nawe nyene ubwiwe ariko arasuzugura bimwe byeruye indero yahawe n'abavyeyi biwe. ari karemeza ko itosekara ry'ubumwe bw'abarundi ariyo ntandaro y'amakuba yose yagiye arahekura uburundi akongera agatuma abarundi ibihumbi n'ibihumbi bahunga igihugu gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 993 Petero Nkurunziza arirengagiza abantu batagira igitigiri bamaze kwicwa ku ntwaro yiwe n'abandi badaharugwa uno munsi bari mu buhungiro bazira kwiyamiriza ikiringo ciwe ca gatatu wa wundi ati imbere yo gutosora ijisho ry'uwundi banzukure ikigiga kiri mujyawe kuri ivyo Petero Nkurunziza ntako atagira ngo agerageze kwiyeza kanatsinda iyo ari karavuga ngo niriheragi tuzosigira abana bacu kuki atibaza ko yokubahuka nyabuna gushira ku mugaragaro amabi yose yakozwe ku ntwaro yiwe mukurangiza Petero Nkurunziza yitwaza abakoloni ariko haba namba sibo ashaka kuvuga Nkurunziza ashaka kuvuga abasanzwe bafasha Burundi bamufatiye ibihano mu by'ubutunzi aha hose yinyegeje inyuma y'imvugo mfobeko no mukwitwaza imigigwa yakoreshwa ku ntwaro ya gikoloni muri make umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi Nkurunziza yawusamiye hejuru mu kugaragaza ibyifuzo n'imigambi yiwe
Jande nazwe ara kenuye Petero Nkurunziza mushirangaje ubutungane ngo nibari ko barondera gutezurira abafungwa ahubwo bafite umugambi wo kurondera ibanza byo gushiramwo abazo kwiyameza ihendurwa y'ibwirizwa shingiro bivugwa na Petero Claver Mbonimpa afatiye kwiteye ry'umukuru w'igihugu nomero ijana agakoni ubusa ubusa gatatu ryo kwa 31.0 ritanga igongwe ku bafungwa kubwurongoye ishamwe hano hagati y'akazi na muntu n'akabanyorora PDH ingwingingo mwene izo zitezura abayoko b'ubutegetsi bagirizwa ibyaha bikomeye a Petero Claver Mbonimpa atanga karoro ka dosiye ya Vitali bangira inama tumutege yomi
itegeko dikwe ku abafungwa ryamujyazotse uko umwaka utashe akavuga yuko bagiye kurekura nk'abanyororo bashika nk'ibihumbi bibiri ariko naze abanyororo bavuga yuko bagiye barekurwa utisanzwe bavuga ngo bakatiwe n'igihano cyo gufungwa imyaka itanu wabaye rero muri rusange abanyororo bapfunzwe bakatiwe imyaka itanu ntabwo usanga ari benshi nka gatoya hanyuma karita rimwe rimwe bakuramwo kandi aribyo rero byari bikwiye kugira ikigongwe nk'ibyaha bijyanye n'ibya politike niwe usanga abanyororo ari benshi gusumba abo banyororo niba bakorako hanyuma kandi nabo usanga barekuye ico usanga ari ba mpandi begereye ubutegetsi bapfunzwe begereye ubutegetsi aha ni ukubwira yuko kuva mu kwezi kwa kane kuri 2015 imyiyerekano itanguye mu mabohero hari abanyororo bashika 1000 uno munsi kushika itariki 34 y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2019 turangije hariyo abanyororo 111 kuva amabone yabaho nta na rimwe twarizagire kuri icyo gitigiri ariko rero ndi kwitegereza ntagihari ubu rero herekeje iby'amatora ngo y'ibyiza shingiro kwemeza ibyiza shingiro hakaba hariho benshi rero batafungwa ngo ariko barigisha oya amatora aho hajye byagoze kugwa benshi ubu rero bariko barategura ikibanza cy'aho bazoshira abo bazofata ngo baze gutora ibyiza shingiro mujye abantu begereye ubutegetsi baca barekura ahantu bahakaro rero nka bamwe bari bamiri dosiye abandi nyamadikari bari bakigihano cyo guherayo hanyuma bashira ku myaka 20 hanyuma bacapwa ngo bakoze icya kane cy'umunyororo baca barekura nkabo nibo bagerera barekura
uwo akaba yari Petero Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe APRODH nayo imbonera kure n'abajejwe intwaro ngo nibo baza imbere mu guhohotera no gutera ubwoba abanyagihugu bafatiye ku mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro bivugwa n'ishyirahamwe rihana hagati y'akazi na muntu rigiteka mu cegeranyo c'indwi basohoye kuri uyu wa kane ruhuma rigiteka ikavuga ko abantu batatu bishwe mu mice itandukanye y'u Burundi indwi babonezwa igupfa n'abatandatu bahagaritswe hadakurikijwe amategeko iminsi 10 irarumanye Moyize Shemirimana numunyagihugu wo muri commune Nyanzarake ni muri zone ya Mukungu mu ntara ya Makamba afungiye mu gasho ka commune Nyanzarake umujyango wiyo cokimwe nabandi babanye biwe nibemerewe kuja kumuraba bagasaba ko umunyagihugu yorenganurwa reka inkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko
mu gasho ka commune Nyanzarake ahafungiye kuva kwa 27/0 uyu mwaka Moyize Shemirimana umunyagihugu wo muri zone Mukungu commune Nyanzarake y'intara ya Makamba ntiyemerewe kurabwa n'abaryango cyo kimwe n'ababanyi biwe Musitanteri ngo ababwira ko azorekurwa ari uko yemeye kwandikwa muri komine
abanyagihugu turababajwe n'ifungwa rya Moyize Shemirimana afunzwe yagirirwa yuko yaje kwandikwa n'uwitwa ko yaba ari umugore wiwe kandi dusanzwe tugize umuhabara wa Shefu Jezoni leta ya Hodas uwo muhabara wiwe rero akaba yitwa Shantare ejo we ntibagenda kumuraba abavukanyi biwe ahafungiwe Musitanteri aratwirukana atabwira yuko niyemera kwandikwa yuko atasharekurwa
ababanyi ba Moyize Shemirimana bavuga ko badatahura igituma yo kwandikanwa n'umugore muri kino gihe ngo asigaye ari umuhabara w'umukuru wa zone nariryango yari yagiye iwabo inyuma y'ukumwiba ibyari mu nzu byose aba banyagihugu bagasaba ko mugenzi wabo yorenganurwa
twabimenye ko ari umuhabara wiwe kubera guhoho kuva aho bagiye kuburanira inyanza ntiyasubiye kugaruka abanyamugore cyangwa ndetse na yashya mupangira inyanza ntibacunde yuko uwo Moyize Shemirimana yafungurwa atakira agakesa na Shefu Jezoni nawe yamusatse urukomba amazi two yari afishe twose two mu nzu aratutwara ntawe uzi ko yoba yadutwaye ihombo nuko yoba agomba kudushyira uwo mu Shefu Jezoni ubutungane bakwiye gukora kugira ngo turabe ko yorenganurwa
twasiye kugerageza kurondera Odasi Ndayitwaye ko arongoye zone Mukungu turamukena nayo Jean Claude Nduwimana Musitanteri wa komine Nyanzarake akaba yatwishuye ko azogira icyo ashikirije inyuma y'amatohoza
Emmanuel Niyungeko arakenuye tube mu ntara ya Makamba dusimbire mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiro je n'uruja n'uruza rw'abantu muri ico gihugu cya Texas byabangiriye kurungika Clement Nkurunziza mu Burundi Clement Nkurunziza yanki ubuhungiro kubera hari ishyirahamwe ry'i Burundi biyita Impfuvyi zabuze ababyeyi mu mwaka w'1972 bamwitwariye yamwageza ko yagize uruhara mu iganda kubajya abanyeshuri mu bwoko bw'abahutu biga muri kaminuza y'u Burundi hari mu mwaka w'1996 umushinga wa manza amuburanira akaba yunguruje iyo ngingo yategerezwa gushyirwa mu ngingo kuri uyu wa gatandatu uruhuma Novato Nintunze aserukira abarundi ba muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yamara trafiko kuroga umwagoka ya giye kugira fere muri biro d'urukuru yo muri migration hanyuma iyo afere kuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasinye convention protocole ivuga yuko badashobora kwinjiza umuntu mu gihugu ashobora kuba gukomerwa nabi gufatwa nabi iyo dosiye yarasanzwe ejo turindiriye imisho kugirango ko tubona yuko bamenyereye kusubira kwita dukunze ariko bemeje kumurongo
ikiganiro ni muri Burundi tumira mate tuje tubanda ayo makuru twateguriye mu gisata cy'intwari bereye
humura Burundi
abaserikari b'abarundi bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia basaba kuronsa imishahara y'amezi baheraniwe bamwe muri abo bakaba baheruka umushahara mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze basaba barongoye ubushikanganyi bwo kwibona banse gutanga umuco kuri ico kibazo mu gihe bagenzi babo ari kumwe muri ico gikorwa bava mu bindi bihugu batigera bahura n'ibyo bibazo byo guheranirwa imishahara reka inkuru tuyibaze Onesime Dushimagize
abo baserikare bavuga ko baheraniwe hagati y'amezi 4 n'5 bamwe muri bo ngo baheruka kuronka umushahara mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze babajije abarongoye impamvu bataronka agahembo kabo ngo bahabwe inyishu zivuguruzanya nk'uko umwe muri bavyigana abo basirikare bavuga ko amafaranga yabo yoba ariko akoreshwa mu rudazwa rw'ibitoro ngo na rya Leta y'u Burundi itagira amadolari yo guha abo baja kurangura ibitoro mu mahanga
amwe mu bintu bifite ku bintu bya
Awa sirikare bishuza imishahara yao baheraniwe na awa muri batayo wa mirongine gushikako ya mirongine na gatatu. Basa ushikanganji buku ibu na wansi nubi higa gachareta. Kuwabgizu kuhiku gituma bata rosu mishahara yao kugihe. Unarigia wagenzi wao wabamu windi lihugu bari kumemulisho gikogwa batigere wahura ni yongora ane.
Onizimi dushimagize ara kenu ye. Nomu gihugu cha Santara Afrika abasirikare bariyo siyororo abasirikare bariyo muri kino gihe baheraniwe amezi 10 bataronswa gahembo kabo hejuru yo guheranirwa ibiro bya gisirikare biherutse gufata ingingo yo kubakura kw'amadolari hafa amajanindwi ku musirikare kandi ukweze ukweze basaba ishyirahamwe ni bakorera gukurikiranya hafi ivyico kibazo reka inkuru tuyibaze Khasher Kagesye
abo basirikare b'u Burundi bari mu rwego rwa ONI mu gisata ministre mu gihugu cha Santara Afrika baheruka kuronswa gahembo kabo muri Rusama umwaka w'2017 abasirikare b'ibindi bihugu bari kumwe mu rwego rwa ONI Minisca ntibasiba guhembwa bavuga ko imiryango yabo yugarijwe n'ubukene budasanzwe mu gihe nabo bari gutera iteka igihugu mu makungu mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2017 aho kuronswa gahembo kabo baronse amakuru y'incamugo avuga ko ibiro bikuru bya gisirikare byafashe ingingo yo kubakura ko amafaranga yababa amajanindwi y'amadolari y'abanyamerika ku kwezi kandi kuri zina musirikare ishirahamwe ONI ribahemba mu kwezi 1,350 y'amadolari y'amanyamerika leta igacibaka amadolari 662 y'abanyamerika ku kwezi abo basirikare bavuga ko kugahembo kabo banyagwa rukomba amazi mu gihe bamwe bakorera mu biro bikuru bya gisirikare agashahara kabo kisununuye gusumba leta yafashe ingingo yo kubaka 500 y'amadolari y'abanyamerika gusa ku kwezi ku kwezi bakibaza ingene abafite agahembo kabayabaye batozwa menshi gusumba abo muri konteja basaba ishyirahamwe ONI gukurikirana ibyo by'agahembo kabo leta y'u Burundi yabatumye na cyane cyane ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kubakomorera imishahara yose baheraniwe abo basirikare ba ONI bavuga ko bagenzi babo bo mu bindi bihugu bari kumwe mu rwego minisca bo iyo ngorane atayo bafise kuri iyo myidogo y'abo basirikare kwa rondeye Colonel Gaspari Baratuza avugira igisirikare ntitwashoboye kumuronka
Khasher Kagesye arakenuye abanyagihugu bo muri zone mukungu ni muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba ari dogere mukuru w'ikirindiro cy'igipolisi muri zone mukungu abatoza amafaranga y'ihada bataho yanditse yitwaje batakaranga muntu bagendanye abanyagihugu bo muri zone mukungu bakavuga ko ari ubusuma bweruye bagasaba abarerwa ubutungane gukurikira hafi ibyico kibazo reka inkuru tuyibaze Marie Ange Irakoze
uwo mukuru w'ikirindiro cyo muri zone mukungu azwi ku izina rya Melance yashinze ikirindiro ahitwa ku Musufu abanyagihugu baho bavuga ko ahagarika imodoka yose irenganye agasaba abantu bari muri iyo modoka ibibaranga iyo asanze atakaranga muntu ufise agusaba ihadabu iyo utayifise urakubitwa no gufunga ugafungwa
ukuru w'ikirindiro yitwa Melance bategera ahantu hagati y'umutungo wa Rimbo n'umutungo wa Mukungu aho bita ku Musufu akamaya akamahera atayafise avugiye ati ntiwahagarare agacaguha umupolisi agaca gutwara mu gashuko kuri zone Mukungu ugakubitwa ibyo ufise akubukwaca abikwambura akacabitwara
ayo mahera abatoza nk'uko tubandanya tubibwirwa n'abo banyagihugu ngo ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitanu abo banyagihugu bagatangazwa n'iryo hadabu ritagira igipapuro cemeza ko bayatanze
umutoka utagira tanga muntu utangishwa amande hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitanu baca kurekura kandi nta n'igitasa guha ayo mahera nta n'icyo bakubwira akora kugira ati nta uburenganzira bufise bwo kubaza ijambo nari nta witwara ubwibyo ngo uratarire mvaho kubiswe
abanyagihugu bo muri zone mukungu babona ko ari ubusuma butagira izina bagasaba abajejwe umutekano ko borabira hafi icyo kibazo twagerageje kurondera Melance umukuru w'ikirindiro muri zone mukungu kuri telefone yiwe ngendanwa turamukena
Marie-Ange Irakoze arakenuye amezi abiri arenga araheze imiryango 226 yo mu gacimbiri njehe ni ku mutumba muhungu muri komine Mabayi intara ya Cibitoke batarashobora kuronswa imizibukiro ku mazu n'amatongo byabo byabomowe na sosiyete barusiya yaronse isoko ryo kwacukura ubutare bw'inzahabu abo banyagihugu bakavuga ko bariwe n'abajejwe intwaro kuko aribo batanze isoko bongera barahagarikira ibyo bikorwa reka inkuru tubibaze Hermes Ntibandetse
nkuko bivugwa n'abanyagihugu bagize imiryango 226 yo gacimbira injehe umutumba muhungu muri komine Mabayi ngo amezi abiri ararangiye batasubira kuronswa imizibukiro yabo inyuma y'ibomogwa y'imirima n'amazi byabo n'ibimashini vya sosiyete y'abarusiya giye gucukura ubutare bw'inzahabu kuri iyo mutumba ubu rero ngo bararindiriye amaso heze mu nzira ngo nta n'icyizere bagifise kozo ironka
bavuga ko bashobora kugira ariko yashoboye kuboneka Abanyagihugu bakavuga ko abategetsi ba komine n'intara ya Cibitoke ari bo bariye aho babafashije kugira batunganirizwe mu byabo ngo nibo ahubwo bacungera ibikorwa.
Yapi
ya tuagira kijikulondela Pascal Basarguzu ye Musanua kwa mine mawaye chokimwe na Joseph Iterite kabura matari nara Cibitoke kugira batangu mucho kulito kibazo chimizubukilo yyo migyango milongiwini tandatu yomo wa matongo yabo aliko nibashoboye kutuitaba
RMS nibandete ara kenu ye tumila mate sanu kire na makuru abugwa mkisata chimibano
Humura Burundi.
Igipolisi kiramaze gihe gihigabanya gihugu bashora ibintu ku makinga bava mu ntara za Murambya no mu makomine y'intara ya Bujumbura mu makomine ya Mubimbi na Isare bakaba babahiga buhongo mu burere bwa Mageyo na Gasozo. Abo banyagihugu bavuga ko abapolisi babarondera ko ibitansi n'imyambaro ibaranga bo rero bakabona ko ari agahotoro n'ugohotegwa. Reka inkuru tubibaze Emmanuel Ndayishimiye.
Nk'uko bivugwa nabo bashora ibintu ku makinga ngo kuva kuri uyu wa gatanu heze igipolisi kibafata kikabasaba ibitansi bariye kwa makinga. Ababifise bakabwirwa ko bo kwerekana ikarata ndangakazi. Abo banyagihugu wo muri Bujumbura RIRAR hamwe no muri zone Bugarama muri komine n'intara ya Muramvya bavuga ko ata karata ndangakazi bafite ngo mugabo hari ishyirahamwe basanzwe barimwo kandi bariha amafaranga ku munsi ku munsi ngo abapolisi bakaba baheruka kubatwara amakinga yabo. Nivyo badandaza bababwira yuko bazobisubizwa ari uko baguza amajire ayo nayo akabagurwa amafaranga 32,000 hamwe n'ikarata ndangakazi. Abo bunguruza ibintu ku makinga bavuga ko badashobora kuronga amafaranga yo kugura amajire kuko basanzwe bugarijwe n'ubukene kandi amafaranga bakoresha arayo baba basavye amadeni. Abanyagihugu bavuga ko kuva kuri uyu wa gatanu hari bamwe bafatiwe amakinga gushika n'ubu batazi irengero ryayo. Ikindi nuko ibiribwa bari bapakiye bimwe zononekaye muri kino giye ngo bamwe bakaba barahagaritse akazi bavuga ko batazi ingene bagiye gutunga imiryango yabo. Abanyagihugu basaba leta kubareka bagakora kuko ayo makinga ariyo yarasanzwe bafasha kubaronsa irasiyo y'abana. Ikindi bamenyesha nuki bamanukanye ibifungurwa babirihira kitanse.
Emmanuel Ndayishimiye arakenuye bwani munzi zakizo ushaka gutoroka amakamba arimo gihuca Tanzania no guha uburyo bukwiye igipolisi. Ivyo ni bimwe mu bibazo bikuru bikoro byahariwe ko mu nama nshinga amateka ya Tanzania mu gihe umushikiranganje w'intwaro mu gihugu yari yagiye kwishura ibibazo by'abashinga amateka hari kuri uyu wa gatanu Ruhuma. Ivyo bibazo bikaba byabajijwe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano mu makambi y'impunzi usa n'ugomba guhungabanywa n'ibitegeri by'umurengera by'izo mpunzi. Reka inkuru tuyibaze Josiane Muzaneza.
Nkuko byarayi bishikirijwe n'icegera cy'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu igihugu cya Tanzania ngo kiriteguriye kongereza ingufu mu gucungira amagambi y'impunzi abarizwaho. Bimwe mu bimaze kumvikanwa ko nkuko Hamad Yusuf Masauni abanda yabivuga hakaba hari mu gushengeza impunzi yose izofatwa yaturutse ikambi mu gihe yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka kuri uyu wa gatanu Ruhuma. Hamad Yusuf Masauni icegera cy'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarabagizwe kubijanye n'ico leta arimwo iriko irakora mu gucungira bikwiye umutekano. Umushinga amateka Mwane Mchemba akaba yashimikiye cyane cyane ku kibazo cy'ikambi y'Inyarugusu avuga ko iri muzimute ya makenga bivuye ko icumbikiye abanyagihugu bava mu gihugu cha Congo yaranira intwaro rusangi bagera ku 2,000. Mu guhumuriza abashinga amateka Hamad Yusuf Masauni yamenyesheje ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwahaye itegeka abajejwe gucungera uruja n'uruza rw'impunzi Service d'immigration mu Gifaransa bwo kugenzura impunzi zose ziri muri icyo gihugu gutyo bashobore kumenya abashasha n'abatorotse amakambi bari bahungiyemwo. Igikorwa ariko uyo yari yaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko kitoroshe na gato narijya bahunga kenshi baca mu binyo wabi mugihe kindi gice cy'impunzi gihitamo kubaho muri Tanzania mu kinyegero ari nacyo gituma leta ya Tanzania iherutse gutanga amafaranga agera ku miliyaridi 12 ni miliyoni 3 z'amafaranga y'abanyaburaya amafaranga azofasha igipolisi cya Tanzania muri ico gikorwa cyo guhigiza impunzi aha mukaba mwomenya ko izo ngingo zose zafashwe zega ni impunzi z'abarundi zigera ku 230,000 ziri muri ico gihugu cha Tanzania.
Josiane Muzaneza arakenuye ibice byababa 47% by'abigeme n'abagore bamwe kambi y'impunzi na kivare mu gihugu cy'Uganda nibo batwarinda batifuje. Amakuru duhabwa nawe mu bakora mu kigo cy'urwaruka Yafu Sense na kivare bavuga ko uyo murindi wo gutwarinda zindaro uturuka hanini ku bukene babayemo no kubura ubuzima basahiriza mu buzima bwabo bwa minsi yose. Reka inkuru tuyibaze Innocent Valentin singira nkabo.
Amakuru dukura mu nkambi y'impunzi ya Kivale mu gihugu cy'Uganda atumenyesha yuko muri iyo nkambi hari igwirirana ry'abantu ridasanzwe. Bamwe muri zo mpunzi bavuga ko hibonekeza mu nkambi umurindi munini wo gutwara inda zitifujwe ku bigeme no ku bagore bubatse.
Hari abagabo bomotse bagenda bacha hiyo mu gihugu nga muri Uganda bagenda kurondera ubuzima abagore basigaye uzubona yatwaye inda kuko wewe asha yikora ku kiri hagufi ashobora gukoresha ubuje akamuhendesha 2,200 muri abo baganda cyane muri ayo yandi ma community muri abo bandi bo mu bindi bihugu acha yemera kaca bagirize bari bugire hanyuma akaca twari inda gucyo
ku bakobwa bakiri bato ngo batwari inda batifuje kubera ubukene barimwo yamara hagaheza hadukiramwo ubuhumbu.
Aba bakobwa rero icyambere bakora nicyo kwidandaza, baridandaza kugira ngo barabe ingene muhira boronka amakara, baridandaza kugira ngo barabe ukuntu muhira cyogenda baronke akantu ko kugereka kuri bya bindi. Turavye abakobwa bibungenga muri kino gihe cyangwa ibice 47 gucyo ni benshi cyane kandi biguma biduga ku munsi ku munsi
no kubura ubuzi bakora nkuko bamwe mu mpunzi bavyigana ngo kiri mu bituma inda zitifuje zigwirirana
kutagira igikorwa bafise kibafatira kibazo nyamukuru nico oye usivye ko n'abafise abagabo nabo nyene bavyara cyane baravyara gose ku rugero rudasanzwe kubera uko kuno ata ikorwa bafise bibafatira.
Ndiyo kubwayo Godefroy afasha ugwaruka mu kigo Youth Center kiri mu nkambi ina Kivale amenyesha yuko umuti nyamukuru w'ico kibazo ari uko ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi HCR kojo kwikubita gashi rikagwiza ibikorwa byo kwiteza imbere mu nkambi yamara aratanga n'impanuro ku mpunzi z'abarundi bahungiye na Kivale ko bunakoresha uburyo bwo kwihangana.
Ino za Valentin singira nkabo arakenuye nino ngaha nyene amakuru twateguriye aciye arangirira. Shimire mwe mwese mwari mwese zeyombe shimire cyane bagenzanje n'uruganda rwa RP ya rwafashije kugira aboneke nk'uko muyumvise ndabibutse ko mwari ko muyashikirizwa na Jean Bonfils niyongere fatikanije na Papa Wese ndi mu rukundo muhinga bw'ibyuma twese hamwe tuti murano rwese mu byanyu no mu banyu ku bari mu Burundi mu mahanga ya kure no mu bihugu duhane imbibe.
Cari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.